Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkurikije, tukaba twatumiye abapfasoni babiri baba mu gihugu cya Canada, Aline Nizigama na Josette Rutababiza. Turi kumwe kandi n'umushyanahe Joseph Bitamba. Bose bakaba bari mu ishyirahamwe ryitwa Haguruka. Ishyirahamwe rimaze kurangura ibitari bike cyane cyane rirangurira Abarundi baba hanze eka n'ababa hagati mu gihugu cy'u Burundi, kuko ari ishyirahamwe risanzwe rifasha. Iyo shyirahamwe rirafite umugambi wo gutunganya umunsi mukuru aho hazaba ari kwigenekerezo rya 28 ry'uku kwezi kwa 11. Nashaka ubwa mbere na mbere umukuru w'iryo shyirahamwe Aline Nizigama tubwire intumbero y'uwo munsi mukuru. Mbega uyu munsi mukuru ugamije iki, Aline Nizigama?
Ego murakoze Frederica, nashaka kubashimira ubona mwadutumiye kugira ngo dushobore kumenyesha imigambi two turategura. Igihumva shyirahamwe Haguruka twari twatekanyije yuko tuzohuza Abarundi n'abagenzi b'Abarundi baba i Toronto muri Canada kuza kudufasha guhimbaza umwaka uri kurahera, kandi ni kudufasha kugira ngo tubabwire ibyo twakoze muri uno mwaka ndetse ko turategekanya, hanyuma tunezerwe hamwe. Urumva two dutegura ibirori byinshi, twizeye ko tuzoronka abashi benshi bazaza kudufasha kuryoherwa no kubandanya kugira imigambi twatangwe gukorera i Burundi hamwe n'andi mashyirahamwe two turakorana i Burundi.
Abarundi baba mu zindi ntara za Canada baratumiwe mu ndara zikwara Abarundi batari bake muri Canada. Mwarabashikiriye wowe canke nawo muri Toronto gusa?
Oya, twaragerageje kubashyira. Ubu twakoresheje uburyo bwinshi, turafise abo dutumira tugaca kuri email, turafise liste nyinshi kandi benshi ntibari sabasaba i Toronto gusa. Twaraciye no mu mashyirahamwe yandi y'Abarundi amwe amwe ari ino i Toronto nibyo, ariko hariho n'ababi Ottawa, i Montreal. Twaratumiye abashobora bose gushika aho turi ko boza bakadufasha guhimbaza uyu munsi. Hanyuma turafise nabo dutumira abantu benshi duciye ku ma platform nka Facebook hamwe na Twitter. Urumva turashyira kuri invitation ubutumire tukamenyesha abantu bose n'ubutumire kuri Arib. Urumva twizeye ko
dukire ku mayange mutubwire ibintu bitegekanijwe.
Urumva turafise abo twokwita ko ari conférencière abakuru abashyitsi bakuru twatumiye nabo muri association y'abanyarwanda yitwa Shelter Them, nabo nyine bari Toronto, ariko baramaze kumenya iyi association imaze kumenyekana cyane mu makungu bigejeje kure kuturusha. Donc twabatumiye ngo bazoze kudufasha kugira dushobore kumenyesha ubwo butumwa bw'uko abantu bose bohaguruka kugira ngo dushobore gufasha abakiri habi cyane cyane abagore n'abakobwa bakiri bato babi Burundi babayeho mu bukene. Hanyuma twatumiye n'ayandi amashyirahamwe y'Abarundi y'Itoronto tuzogira ama numero de danse culturelle traditionnelle, tuzofungura tunywe hama dutambe. Urumva tuzoshitura n'abanyimenyesha n'ibyo twakoze Haguruka aho turi n'ibyo dushaka twifuza gukora mu myaka iza.
Ibyo birori bizotangwaho amasaha ryari?
Ni urumva ni ku wa gatanu itariki 28 z'uku kwezi. Tuzotangura ibirori kuva saa 12:30 ku mugoroba hama tubirangire masaha 8 ijo.
Mbe abategetsi bo muri Canada bo mu gisagara ca Toronto hari abo mushobora kuba mwaratumiye? Romel mwaramushizemo?
Yes, twaramushizemo. Numba twatumiye ahubwo n'abandi bakandida bose, kuko igihe twatangura gutegekanya umugambi twari tukiri mu matora y'umumere mushasha. Donc hari abakandida batatu twaratumiye bose. Twaratumiye ambassadrice w'u Burundi nawe nyine ngo azoze, turamenye neza ko azoshobora kuza. Twaratumiye umukonsuli wacu, twaratumiye abandi baserukira amashyirahamwe tuzi ko akunda gufasha amashyirahamwe mato mato nk'aya yacu. Twatumiye abashyitsi benshi kweli.
Ego Amerika duhe na kanya moshyantahe Joseph Bitamba turi kumwe hamwe n'umupfaso ni Josette Rutababiza, nabo nyine bafite ibibazo bakubaza bijanye n'uyu munsi mukuru.
Ego je nitwa Joseph Bitamba, nkaba ndi umwe muri njendi muri Haguruka nanje. Haguruka ni y'abakenyezi mugabo harimo n'abashingantahe dufasha. Nagira mbaze Aline, icyo gikorwa mwateguye ni cyiza, none intumbero mugomba gushika ko cyane cyane ni iyihe? Ni iyo kuronga uburyo bwo gufasha abari Burundi cyangwa ni iyo kugira muryoherwe ngaha muri Toronto?
Uyu ntumbero mbaje ari nyinshi. Joseph urakoze kuri icyo kibazo kirakomeye. Twashaka cyane cyane kumenyesha ibyo turiko turakora hamwe no gusaba abarundi babinona baba hanze naba bakiri Burundi bahaguruke kuko hari ibikorwa byinshi byo gukora kugira ngo duteze imbere abakenyezi ba Burundi batarashikana kure. Hanyuma twashaka kubigira mu munezero nico gituma twatekanyije kubigira mu migambi
ngegura kodze Josette n'ayisa kandi kabazo kuvyerekeze muri ko murategura nkuko ubizi naho ri Burundi ama hariho ama association menshi y'abakenyezi yambaza ingene mwokorana
hanyuma twe turi umba turi kuskitwa ko turi mu heraheza ry'umwaka uko umwaka mushashuza n'utuko turatangura kwiyumvira yandi mashyirahamwe ari Burundi dushobora gukorana uya muri uno mwaka twatangiye gukorana na ANSS donc ni association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida kabirongowe na Jeanne Gapia hanyuma tukaba tukorana na Maison Shalom itwawe na Marguerite Baragitse izo zibiri donc turaziranye kuva kera twaragize imigambi baratwereka ama projet bariko bategura turayashima turarondera uburyo bwo twashobora kubashigikira urumva mu mwaka uza two turatangura gutegura ukungene twashobora kurondera yandi mashyirahamwe dushobora gukorana kubera dufite imigambi myinshi gukorana mu zindi nzego nk'izerekeye amagara zerekeye amashuri education ibintu byerekeye byinshi turitegekanije yuko dushobora kuvugana n'ayandi mashyirahamwe menshi ari Burundi bizovana no ku buryo n'ukungene bishobotse.
None bo bigenza gute kugira mutangure gukorana ko benshi barambaza mu buryo ingene bo bigenza nibo babarondera cyangwa nimwe mu barondera
urumva bigenda mu buryo bwinshi turizeye yuko dushobora kuronka nk'amwe mushobora kuduserukira abagiye i Burundi cyane cyane abari muri ishyirahamwe ryacu bashobora kuvugana n'abandi bari i Burundi amashyirahamwe ariko arakorera i Burundi deja hanyuma tukavugana gutyo barashobora turafise ingene bashobora kudushikira baciye kuri email ihaguruka gmail.com hanyuma barashobora kudutora kuri internet bakacungikira ubutumwa hama tukaca tuvugana turaboneka vraiment rero twizeye ko bashobora kumvika ikiganiro hama bazogire batangure gutekanya ama projet bashobora kudupropoza turi bato ariko tufise ububasha bwinshi n'inguvu nyinshi niko nobivuga sinzi ko Josette yashobora kunyunganira
yego reka ndakunganire Aline mu bisanzwe kurubikuru wabyishuye mugabo kubwene abantu bashobora kudushikira bashaka ko dukorana bibaza yuko kuko Aline yabivuze turafise ayo ma email turafise n'ibyo bya internet bashobora kudushikira ikindi ko bazifuza gukorana natwe ni byiza yuko babishoboye ko botwereka proje baba bafite umugambi bafite natwe tukaraba ko biri mu bintu twe dushifuza gushigikira kuko cyane cyane mugabo bitegerezwa gushigikira guhagarikira ku bapfasoni n'abakobwa ari ibintu biteza imbere abapfasoni n'abakobwa kuko niko kazi twiyemeje twebwe muri Haguruka
kandi cyo kongera ko nuko turiho no kuri Facebook ndazi ko abakiri bato n'abakuze batanguye kumenya gukoresha ibikoresho nka Facebook association des deux femmes du Burundi haguruka turiyo kandi turishura abatwandikiye bashobora kuduhamagara gutyo hanyuma ikidufasha nuko badupropoje projet twe tuca turondera ingene dusaba abandi barundi barino n'abagenzi b'abarundi n'abandi bagira neza tukababwira tuti ngibi ibintu dushaka gukora nimudufashe turondera uburyo kandi iyo dufite ikintu kiri concret niho bishoboka cyane twizeye ko abafise amaprojet n'amaplan ashobora kujyana no mu ntumbero twe turimwo haguruka irimwo zo gufasha abakenyezi n'abakobwa bakiri bato abayeho mu bukene i Burundi bashobora kubitubwira gutyo hamaze gusha turondera twebwe uburyo bwo kubishobota
rego ikindi kibazo ari Josette ari Joseph
jene nitwa ngirafate nanje mbazi kibazo Aline izina ryanjye ni Josette Rutabariza nkaba nanje ndi muri Haguruka kuva itanguye naye nshaka kubaza akabazo Aline kubera ari umukuru ari watwara Haguruka ubu unye Arine nazi yuko haguruka imaze gukora ibintu byinshi yakoranye imaze gufasha abagore batari gake bewo utubwira utumenyesha imigambi mikuru mikuru haguruka iri kurakorera yakubu uwo
yego yego urakoze Josette ibyo nari natangwe kubivuga nanavuze yuko amashyirahamwe manini manini ko turakorana ubu uya ari INSS hamwe na Maison Shalom hanyuma nabi korana nuko tuba tubasaba yuko boha imitahe ama cooperative y'abagore cyangwa abagore bamwe bamwe kugira ngo bashobore gutangura kwiteza imbere bonyene mu bintu nk'umu budandaje urumba twizeye yuko bazoshobora guko turazi yuko deja batanguye iyo migambi nka nisesi batanguye no kuduha rapport yuko batanguye kuguha imfashanyo abagore bamwe bamwe hanyuma muri azene bigenda umuntu ahaye ingurane mu bintu twita microcredit yuko iyo ngurane umuntu arayisubiza hamugasubira kuyireve iyinvestisa ukayiha abandi bagore donc twizeye yuko tuzofasha abantu benshi gutyo uko imyaka izogenda hanyuma nico kimwe na Maison Shalom nabo nyene batubari yuko bashobora gufasha abagore bakabaha umutahe gutangura ubudandaji buto buto kugira ngo bashobore kwigwanako hanyuma nizo twitwa twamaze gukora ariko muradzi ko no myaka yaheze twari twaramasikije abagore bakora mu irya soko y'ibujumbu ryahi turaca ibyo tuzobimenyesha no mu kuri munsi ko turategura aho bya kumwe byagenda hanyuma twize yuko tuzoronka n'amatemanyaje y'amashyirahamwe twafatanya kugira ngo dushobore gufasha abagore umva turi mu bintu byinshi ivyo iyo migambi ibiri niyo mikuru mikuru twa turakora kubu uya ariko tuko tunarondera ingene tushobora kubandanya dufasha ayandi mashyirahamwe uko imyaka izoza
yego cyane ndazi ikindi kibazo nagomba kubaza Rine ni uko tubizi yuko ayo mashyirahamwe abiri ari Maison Shalom na NSA na nijya yo kwa Jeanne Gatia yuko badakorana n'abagore gusa mugabo tukamenya yuko haguruka ikorana iri ngaho kugira ngo ifashe abakenyezi none mu fashanyo mu migambi mukorana n'iyo n'izo shyirahamwe mufasha bose cyangwa mushimikiye gusa ku bapason
icyo ni kibazo cyiza twebwe mu ntumbero zacu tushigikira abagore ariko muri aya mashyirahamwe tuko turakorana turazi ko bafasha bose ariko donko batubariye ko bashobora gufasha abagore n'imiryango yabo mu muryango mukaba muzi ko hatarimo abagore gusa haba arimo abana hari abagabo nicyo gituma twibaza yuko izo mfashanyo tuzotanga zizoshika kure zifasha abagore ariko zizoshika kure zifasha ama kominote zifasha imiryango zifasha n'abagenzi urumva nicyo gituma twari twavuze tuti izo mfashanyo zishobora gushika kure ariko turazi yuko ayo mashyirahamwe turiko turakorana n'ibyo bakorana n'abantu benshi atari abagore gusa n'abakobwa bakiri bato
madame Aline nizigama mwavuze ko mukorana n'amashyirahamwe mu Burundi eka amashyirahamwe yose ashobora kuba nk'amaproje mushobora kuyafasha tugarutse ku mfashanyo muha abafasoni n'abigime mu Burundi mbega hari ibisata mushimikira ko haba nk'uburenganzira bw'abafasoni eka imigambi yose wafasha kuja mu ishuri ari benshi imigambi wafasha kuronka akazi ku buryo bungana n'abagabo eka canke agateka kakabo ibyo bintu hari imigambi navyo mufite
muri imyaka ko turaheraheza twari twagerageje ku gufokaliza ku byerekeye gufasha INSS donc mwamuka muzi ko bafasha abagera wa sida hanyuma donc ibintu byerekeye amagara kwafasha kugira ngo bashobore kwigwana ko Maison Shalom mwamuka muzi ko bafasha abafite impact y'ingwano z'Iburundi yabaye Burundi bahera araba mfuvyi arababaye affecte d'une manière ou de l'autre umva tukaba fasha mu bintu byinshi imyaka idatwizeye ko tuzogerageza kubandanya mu bintu byinshi nko mu byerekeye education hamwe no gufasha abagore bashaka kwiyamasipa nkuko ariko bivuga Frederic ndashobora guha ijambo Josette akanshigikira akavuga byinshi ngo niwagiye
urakoze yari nagomba kunganira Aline kuri icyo kibazo kugeza ubu haguruka yashimikiye kuri ibyo byerekeye gukura abapfasoni mu bukene kuko niyo ngorane twabutanywe kubona yuko ikomeye cyane kugira ngo bashobore dushobora gutambukira ku yindi migambi ariko haguruka mu migambi yacu ikurikira mu myaka iza kuko turiyumvira gukorana na gufasha abagore mu byerekeye ibyo kwikingira indwara mu byerekeye ibyo kugira ngo bahaguruke bagira uburenganzira mu gihugu cyo kimwe n'abagabo kugira ngo kandi fashe abana baje mu mashuri abakobwa bashobore kwiga nk'uko abahungu bafite uburenganzira kwiga ikindi twari twariyumviriye kindi nuko hari ingorane imwe na imwe zerekeye kugirira nabi abakobwa mu mashuri hanyuma icyo kintu nibaza yuko ari ikintu muri iki gihe kirateye ingorane cyane biratuma abo bana b'abakobwa badashobora gutera imbere baguma basubira inyuma kubera batashoboye kujya mu ishuri bagiye mu ishuri bakagira abantu babagirira nabi cyane cyane bakuze ari abarezi ari abantu b'ababanyi cyangwa bo mu kibano cyangwa ari no mu babyeyi bakabagirira nabi hanyuma nyabakobwa bagatwara inda bigatuma badashobora gusubira gushishikara ishuri mu gihe rero badashishikaye ishuri kuko bategereza kugaburira iyo mwana baca baja mu bundi buryo bwo kurondera uburyo bwo kugaburira iyo mwana hanyuma ugaca usanga bwa bukene buguma ari bwa bukene buguma ari bwa bukene ni bukene buzunguruka butapfa aho buvuye ibyo rero natwe twashaka kuzobishimikira ko kuzoraba abo dukorana kugira ngo icyo kintu tugishire imbere kandi tugishire imbere y'ubutegetsi abantu bashobore kubyumva
nagira ndababaza ko twariga kuvuga mu Burundi harakenewe cyane ku mpere kuri ibyo Josette kuvuga yuko ho bikintu gukomeza ubushobozi bw'abakenyezi bamubye kudandaza gusa mugabo no mu byiyumviro uhaguruka icyo noterera n'ikibazo kandi nibaza ko ari n'inyishu nuko kurondera umutahe wo gufasha abo bana bakiri bato kugira mu mitwe yabo biyumvire nk'aba lider nuko ndakivuze mu gifaransa kugira bashobore kwiyumvira ubona nk'abagabo ntibakeneye kwigishwa ngo biyumve ko ari abagabo mugabo abakobwa b'i Burundi turavye no mu kaheze barakeneye cyane rwose yuko bigishwa bakiri bato kwigwanaho niko mu video ngomba kuvuga
yego turabyumva cyane
leadership cyane kugira ba coaching kugira umuntu abigishe ko biyumvamo yuko badakeneye murundi kugira abo nyene batera imbere iyo nibaza ko yo bari mu migambi haguruka yo kwiyumvira sinzi ko muri mu byumva ndetse
uyo wari mugambi mwiza n'icyo gituma mfasoni yari ni zigama kuri kutubwira niba mu migambi y'ishyirahamwe haguruka harimwo umugambi ukuja gutunganya nk'ibikorwa nkarishabwenge byoshikiriza izo teme zose bitambavuze
ego birimo mu byo twategekanije kuva haguruka bakitangura nibaza ko twari dufite imigambi myinshi bumva uwo mugambi wo gufasha abakiri bato kugira bumve ko bashobora ibintu byose bashobora kuba kubutwara bashobora kuja mu gisirikare bashobora ira mu kuhiganwa nk'abagabo ukimupira ibintu nk'ivyo ikisubuza kugira ibintu byinshi ni uko tudafite abaduserukira sur place mu Burundi urumva dutegereza gukorana n'amashyirahamwe yandi yishinze gukorera kuri iyi migambi nicyo gituma twebwe turafata umwanya munini kugira ngo dushobore kuvugana n'amashyirahamwe ari i Burundi bakaba baratanga gukora kuri ibi bino bibazo hama tubishoboye tukanabatumira bakaza bakaduha ijambo iyo babarino bakatubarira izo ngorane ubungene zimeze ni bande bakeneye gufashwa kurusha abandi hari usanga ari mu ntara zimwe ari mu mashuri amwe ari mu ma community mwamwumva bakatuye kugira ngo twe dushobore kwiga ingene dushobora gufasha muri ibyo byo kwiteza imbere no mu mutwe kwiyumva gutangura kwiyumvira yuko ibintu byose bishoboka uri umukenyezi uri umukobwa kiri muto gushobora kugira ibyo wifuza byose hanyuma twe turacyishyigikira turegamira nshaka kuregamira amashyirahamwe yatanguye gukora ko ibyo bikorwa ari Burundi kuko tutari Burundi muri benshi muri ishyirahamwe ryacu
Aline nizigama imigambi mufise mu ishyirahamwe haguruka n'imigambi ishemeye cyane rwose kandi murabona ko muzorangura ibitari bike ariko ndibaza niba muronka umutaho kwiye kuko iyo migambi n'imigambi myiza kandi ishobora gusaba n'uburyo bwinshi mbega umutahe w'umutoza gute turetse abanywanyi muronka baterera
urumva mwese mwese abaterera n'abanyi n'abamamba n'abanywanyi nyene hanyuma ubu turiko turagerageza guhindura tatu yacu kugira ngo dushobore kuba ishyirahamwe rimenyekanisho cyane muri leta ya Canada hama tubigenje gutyo bagita organisme de bienfaisance mu gifaransa turashobora guca dutangura gusaba n'ifashanyo zinini zinini kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byinshi ariko ubuswe turacyari bato bato ariko turi muri processus mu bari gifaransa cyanjye yuko tushobora gusaba ifashanyo zinini zinini kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byose twifuza gukora urumva twizeye ko mu mwaka uza tuzaba twigereje kure dushobora kuronka dushobora no kwegera atari amareta gusa hamwe n'abandi ari nk'aba amakompanyi manini yipfuza nayo ne gufasha turazi ko hariyo menshi turazi ko n'abanywanyi ari benshi kunda gusa uburyo bwo kuvugana no kubereka ibyo twifuza gukora kubona ariko dushobora gukorana n'uko dushobora kugira ibintu byinshi turi hamwe
tugarutse ku uyu munsi mukuru ari imbere y'uko jambo ari Josette na Joseph ndashaka ndababaze kuri uyu munsi mukuru muzotunganya kwigenekereza rya 2018 y'uko kwezi imigambi mbona mwoshikira mukavuga ati ekat uyu munsi twatunganije neza ni nkiye uwo munsi mukuru wa witabwe n'abanywanyi bangana iki muwa mwatoje nk'umutahe ungana iki
cyato kiragoye twizeye kuzoronka abashitsi benshi twizeye kuronka nk'ijana cyangwa ijana na 50 turabiteze turashobora kubakira yego amabiye agugwa amadorari 55 ariko harimo ibintu byinshi nababwiye ko hazoba harimo ibifungurwa harimo byo kunywa harimo n'ibyo gutamba hanyuma tuzaba tuzogera na defile de mode donc twizeye yuko turonka abantu benshi baza kudushigikira amahera yose azovamwo twe ntitwiriha korera ibyo bita benevola ataja mu maproje tuko turagira nico gituma twizeye ko uko hazoza abantu benshi niko bizodufasha twe twizeye kuzoronka amahera ashobora kudufasha gukorera n'izindi proje nka zibiri nk'izi twatanguye uyu mwaka nicyo gituma tuze kututumiye abantu bose abadoze kudufasha abumva ariko arumva ikiganiro bashobore kukubwira n'abandi ari abari hafi yacu n'abadashoboye kuza turashobora barashobora kutubwira ingene badufasha bari kure
jewe nashaka kunganira Aline kuri byerekeye ibyahejeje kuvuga ikindi je nibaza cyo kizokwerekana yuko twashitse n'ukuri kukintu twarondera nuko abantu bazoza kudushigikira n'abazoba batashoboye kuza bazobigisha yuko bakwiye kudufasha kugira ngo dufashe abantu kuko cyane cyane n'ukumva yuko ibyo byose tugira nta na kimwe cy'iwacu tugira mugabo ni kugira ngo dufashe abandi bakura mu bukene mu kubakura mu buzima butameze neza kuko iyo wowe uri mu kibanza cyiza uvuga yuko twebwe tutamerewe nabi cyane ariko uba ushaka guhagurutsa n'ubundi kugira ngo n'ubundi amererwe neza anezerwe si byiza kubona uwundi muntu akenye ikindi cya kabiri ni cyane cyane kwigisha ngomba cyane cyane gushimikira kuri ubu rwaruka rw'abarundi rwavuye i Burundi buri ruri mu mahanga kubigisha yuko badakwiye kwibagira iyo bavuye badakwiye kwibagira abarundi basize inyuma mu byo bashobora uwo bashoboye gufasha bahaguruke bafashe ko abantu benshi baramerewe nabi kandi ntibakwiye kwibagira na gato iyo bavuye bakwiye kwiga gufasha bikaba mu ngeso zacu bikaba mu migenzo yacu icyo nicyo nashaka kongeraho
reka nongere ko kandi gatoyi nashaka kuvuga yuko uwo munsi mukuru twateganije kandi ko wadufasha kurondera abandi banywanyi bipfuza kuza kudushyigikira muri haguruka zoba dufisa impapuro bashaka kuzuza bashaka bakatubwira igituma ningene bo dufasha bakaba nabo nyine batabitwa ko ari abanywanyi bahaguruka nyumva turizeye kuzoronka cyane cyane abakiri bato abafisi iziyumviro bishasha iziyumviro tumwe twokora imigambi yacu mu bundi buryo ngira tutaragerageza no kwiyumvira hanyuma turizeye yuko bazoba ari benshi badusaba yuko bashobora kudufasha kandi nk'uko mwabyumvise ni ukubera ari abanywanyi cyane cyane niyo batanga imfashanyo kugira ngo dushyigikire ishyirahamwe kuko tuzoronka benshi niko bizogenda neza nuko bazokumva ubutumwa bakaca batubarira yuko bifuza nabo nyine guhaguruka ubwo nyine hama bagashatangura gukorera ishyirahamwe ryahaguruka
ikibazo nari mfite amaze kucyishura rindi nagenda mumaze kuri ibyo by'abakiri bato ko nasanze mbe nababwiye ko nabari Burundi mbona uyu munsi mukuru uteguwe cyane kurusha iyindi yahoraho kubera nabonye hariho n'abana b'abakobwa bakiri bato babafasha kubitegura muga nabonye n'abagabo babihagurukiye mwabigendeje gute kugira abashinga nawe bitanga uko batahora
urumva twasanze abantu benshi bifuza gufasha ikibura ni uko tavugana kenshi rimwe na rimwe urumva umuntu umusabye usanga benshi bifuza na gufasha twasanze abakiri bato bari baratwumvise bari bumvise ishyirahamwe haguruka ariko ntibari bazi uburyo bashobora gufashanya hama rumva uyu munsi mukuru washyiwe ubaha uburyo bumwe bumwe bwo gufasha hari bariko badufasha gutegura defile de mode hari abo dufasha kudandaza utuntu duto duto abagira neza baduhaye kuko twokongereza amahera tuzoronka muri uwo munsi mukuru hariho abo dufasha kwakira abashyitsi utuntu duto duto gutyo ariko abantu bakenera gusa ko mu bw'uburyo yuko boza kubafasha hamwe n'abagabo twasanga bamba bifuza yuko bushobora gushyigikira imigambi twateguwe nabo nyine uyu munsi mukuru tuba uburyo bwo kubonana mukavugana bakaba babaza ibibazo byo bari bafise hanyuma ugashobora kubyishyura ugaca usanga abari babashyigikiye kuva kera nuko batari bwaronka ubwo buryo bwo kubafasha
akabazo kanyuma madame Haline ni zigama ishyirahamwe ryanyu turumva ko rifite umugambi eka imigambi itomoye kandi irashe kandi imigambi isaba uburyo bwinshi imigambi izofasha abarundi kazi cyane cyane aba bari mu Burundi cyane cyane bari mu Burundi nashaka mutubwiye mbega turetse ibyo bitera mu mutunganya turetse kuba kuri Facebook ukundi mwimenyekanisha cyane cyane muri Canada hashobora kuba hari amashyirahamwe menshi cyane rwose abarindiye kuraba imigambi itomoye ishobora gufashwa ubundi buryo bwo kwiyamamaza ikaba kwimenyekanisha nko mu gihugu cya Canada ni nk'ubuhe
umva cyo kiragoye twa turagerageza ni muri iki kiganiro two turagira bija muri ibyo byo kugerageza kwimenyekanisha sibyo turi bake aho turi dufite amamoye make kumenyekanisha birengeje ibindi ariko turagerageza dushoboye kuronka umubonano kuvugira kuri radiyo dushoboye kugira nk'aka video hariho byo two turategura byinshi tukabyerekana kugira abantu benshi bashobora kubibona niho tugitangura bimwe bimwe muri ibyo ariko twizeye ko tuzoza turaronka uburyo bwo kwimenyekanisha bwinshi hanyuma tugasubira tugatumira abantu twizeye urumva yuko ibyo byose nibyo bituma abantu batumenya batumva ari kuri radiyo batuboneye kuri internet batuboneye kuri kupapuro kumenyekanisha ko tuzoba turi hejuru ari video tuzoshyira kuri YouTube twizeye ko bizodufasha ibyo byose gufasha haguruka kumenyekanishwa kurusha uko izwi ubu
ndabona ibibazo byari byinshi kandi amakuru muduhayereke ishyirahamwe ryanyu haguruka aracari menshi ariko ndabona akanya katujanye reka dusezerane muri iki gihe ariko tuzosubira tubatira kamo mutubwire n'ukuntu uyo munsi muzora mwawutunganije ika n'ukuntu wagenzereza madame Aline Ninzigama ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire Josette Rutababiza ndagushimiye nawe cyane ku kanya watoye kugira ngo tuganire Joseph Bitamba nawe ndagushimiye ndabashimiye mwese
nashaka kongeraho gusa yuko abantu bifuza kuza kuri uwo munsi mukuru ama invitation iriho kuri page yacu ya Facebook iyo page ikaba yitwa haguruka association des deux femmes niho mushobora kubona n'izindi detail zerekeye uwo munsi mukuru murakoze
murakoze cyane gose turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi cyarekereke cyane cyane ishira hamwe haguruka no mugambi rifise ugutunganya umunsi mukuru zoba uriko biheza uburyo eka uraba ivyo baranguye ukongera ukavuga kandi n'imigambi yo muri kazoza cyane cyane gufasha abafasone mu Burundi n'abigeme murakoze mugira mahoro umunsi mwiza.